imwumviriza ni radio ijwi rya Amerika ibugiri Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda ni Fidel Niyongabo abaramutsa genzi watu RS Bigirimana dushikiriza makuru yo hirya no hino ku isi
maramutse Fidel amakuru yo hirya no hino ku isi turayahera muri Ethiopia ishyirahamwe mpuzamakungu ONU ryavuze ko umunsi wa gatatu kwa Ethiopia yafunze abashoferi 72 b'amakamyo atwara imfashanyo z'abagira neza mu buraruko bw'icyo gihugu. Aya makuru yaje akurikira yandi ONU yavuze ko abakozi bayo bahagaritswe ku mugwa mukuru Addis Ababa, ibisa n'uko bigiye kongereza icyuka kibi hagati ya ONU hamwe na leta ya Ethiopia. Ni nyuma y'ingingo yo mu kwezi kw'icyenda Ethiopia yafashe yo kwirukana mu gihugu abakozi indwi ba ONU bo ku rwego rwo hejuru bagirijwe ko bivanze mu by'icyo gihugu. Umuvugizi wa ONU yavuze ko abashoferi bafashwe bakorera ishyirahamwe ryita ku bifungurwa pamu mu ntara ya Afar ku ibarabara rimwe rudende rigana mu ntara ya Tigre. Stéphane Dujarric avugira ONU yavuze ko bariko barasaba ko abo bakozi barekurwa. Ubwoko bwabo badereva bafunzwe ntiburashyirwa habona, ariko muri kahise ONU yakunze guhuzi abashoferi bo mu bwoko bw'aba Tigreya batwara amakamyo y'ibifungurwa n'izindi imfashanyo muri Tigre. Abashingwa manza muri Ethiopia bavuga ko ifungwa ryabo rikwikinga ingingo y'ubutegetsi bwa Ethiopia yo gufata abo bose bakekwa gufasha abakora iterabwoba hatarinze gutangwa umutahe wo kuba hagarika. Ku mugabane wa Buraya bayimukira baharugwa mu majana baratabawe mu bwato bwo kuroba barimwo bwari bwibiye mu mazi nk'uko byavuzwe n'abasirikare b'Ubutaliyano bacungera imbibe z'amazi ejo ku munsi wa gatatu. Abasirikare bacungira izo mbibe bavuga ko batabaye abimukira 396 mu mazi ku kivugo cya Pozzallo mu manuko bushira ubuseruko bw'izinga rya Sicile. Haruhande yabo batabawe abandi bimukira 36 bari bamaze indwi irenga mu mazi mu bwato bw'ishyirahamwe ry'abagira neza baremerewe kwinjira muri iryo zinga rya Sicile mu Taliyano. Abimukira b'Abanyafuganistani hafi 5,000 nibo binjira muri Irani buri munsi nk'uko bivugwa n'ishyirahamwe ry'abagira neza ryo muri Norvège, Conseil Norvégien pour les Réfugiés, CNR. Iri shyirahamwe rivuga ko ibi bitigiri byitezwe ko byiyongera mu gihe ibihe by'imbeho myinshi byegereje. Umunyamabanga mukuru waryo Jan Egeland yabivuze inyuma y'urugendo yaherukamwo ku rubibe rwa Irani mu manuko bushira ubuseruko. Mu makuru y'amagara y'abantu ishyirahamwe mpuzamakungu ryita ku magara y'abantu OMS ryashyikirije ko akarere ka Buraya kongeye gufata iya mbere mu makungu mu bitigiri by'abandura bashasha umugero wa COVID-19 hamwe n'abo uhitana. OMS ivuga ko ibitigiri by'abandura bashasha byaduze gushika ku bice 70% mu ndwi iheze, kandi ko n'abapfa biyongereye ku bice 10% ku mugabane wa Buraya. Kuri uwo mugera nyine hano muri Leta Zunze Amerika, ihinguriro ry'imiti ryaha muri Amerika Merck ryariyemeje ko ibinini byo kuvura COVID-19 ririko rirakora bizoshika ku bihugu bitunze hamwe n'ibikenye ku mwanya umwe. Ibi byatangajwe na Paul Shepard, umuyobozi mukuru ajejwe ibya politike y'iryo hinguriro ry'imiti Merck. Nimugiye incancu ziriho iki gihe zidashika ku bihugu bikenye ugereranije n'izimaze guterwa abantu mu bihugu bitunze. Ubwongereza mu ndwi iheze bwabaye igihugu cya mbere cyemeje ibyo binini Molnupiravir gukoreshwa muri icyo gihugu. Mu igeragezwa ryakozwe byaragaragaye ko icyo kinini cyatumye abinjira ibitaro kubera COVID-19 bagabanuka ku bice 50% mu bantu bashasha banduye. Bavuga ko basanze kandi atabasubira kwicwa n'uwo mugera. Irindi hinguriro ry'imiti ry'Abanyamerika Pfizer naryo nyine ryatangaje ko ibyavuye mu bushakashatsi bwaryo ku kindi kinini cya COVID-19 cyitwa Paxlovid ririko rirahingura bitanga icyizere cyiza.
Bigirimana, urakoze kudushikiriza amakuru yo hirya no hino ku isi. ikoraniro kuhindagurika ry'ibihe mu gisagara cha Glasgow muri Ecosse ririko ritera risozera ibikorwa byaryo ririko ritunganya integuro y'ugwandiko isaba ibihugu kwihutisha gushyira mu ngiro imigambi yo kugabanya imyuka mibi igeramira ibidukikije mu mwaka wa 2022
Guru mwisanzwe naho itandukanye n'izindi ntego zaje imbere y'intego y'uno munsi uri kuraraba uko bama bigenza urabona yuko atakintu kinini kigiye gushikwako
uyo ni professeur Désiré Ruragaragaza avuga ku ntego y'ugo rwandiko abajejwe indwaro n'umutekano muri commune Matongo y'intara ya Kayanza iri mu buraruko bw'u Burundi bemeza ko abantu babiri bitwaje inkoho biswe ku munsi wa kabiri amakuru yo mu karere kibiyaga binini abakorera mu gisata kijeje gutahukana impunzi mu Burundi bazindukiye ejo kwa gatatu mu makambi ya Rusenda na Mulongwe ari mu buseruko bwa Kongo gusaba abarundi bayabamwe gutahuka Vedaste Ngabo yadukwirikiraniye iyi nkuru
abakozi bane ba ministeri y'inkwaro hagati mu gihugu n'umutekano ndetse n'iterambere rusange mu Burundi Kuvejo bari mu ruzinduko mu nkambi ya Rusenda na Mulongwe n'uruzinduko ruri mu rwego gukangurira impunzi z'abarundi zahungiye muri izo nkambi gutahuka mu gihugu cy'amavuko kuko kirimo amahoro zimwe mu mpunzi z'abarundi zahungiye mu nkambi ya Rusenda zari zimaze iminsi zipfuza gutahukanwa zirashima leta Burundi yaje kuzikangurira guhunguka
Mukuri icambere twamaze twavuga turashimwa Imana kandi tugashimira na leta yacu Burundi kubona yaturungikiye indongozi ziza kutura ukora diyo ko twahora hari habahora bahunguka kubushake bwabo abandi bagatinya bakavuga ati Jesse no hunguka narabona inzego zivuye mu Burundi zize kutubwira ngo dutahe none ko badushikiye kutubwira ko dutahe iwacu ko ari amahoro tugoma dutangure kwiyandikisha dutahe kuko na muntu akwiriye kuguma mu buhungiro kuko abantu bose umuntu wese afisi yazaturuka umwe wese afisi wabo ko nyine nawo uguma mu gihugu atavukiyemo
Kubw'Imana Claude numwe muri izi mpunzi muri inkambi zivuga yuko nubwo bazikangurira gutahukanwa igihe kitaragera kuko batahukanwa bitewe n'uko umutekano ndetse no kutubahiriza uburenganzira bwa muntu bikigaragara mu gihugu cy'u Burundi
twebwe twakiriye ubu butumwa twabonye uko menga kwari kudukina ku mubyimba nyuma yo kuba twakira amakuru aturutse mu Burundi inkuru zivuga ko hirya no hino mu gihugu hagitogwa ibiziga kandi bagiye gukurikirana bagasangana ibiziga by'abantu batavuga rumwe n'umugambwe uri ku butegetsi CNDD-FDD kubw'ibyo rero twebwe nk'impunzi tubona ko hatari bwagere ko n'abanyepolitiki basandwa batavuga rumwe nabo bakiri hanze ntibarigira bagira ibiganiro kugira ngo basubire mu gihugu
usibye iki kibazo cy'umutekano muke utuma bamwe muri aba barundi batifuza gutahuka hari nabandi bavuga yuko bafite ikibazo cyabo bayitira baramutse batahutse
yego turi mu gihugu tutavukiyemo ariko nawe turi mu gihugu tutavukiyemo ntabwo dupanze turi mu kazi nagani gatoyi nagahema gatoyi mugabo ntitupanze namwe twiruka ko ngo kweze kwa heze ngo riha ese mu gihugu cy'u Burundi twashika tuzoshikira he tuzobahe Bado doma parisera tubemo ego twumvise ko bavuga ngo badutanga ibisakazo mbega tuzogenda gusakara mu ishamba cyangwa tuzogenda gusakara mu ibarabara mu bintu byatumye tutiyumviramo icyo kibo icyo cyimviro batuzaniye n'ibyo birimo
bimenye imana Nestori ushinzwe gutahukana impunzi mu gihugu cy'u Burundi yamaze impungenge abo barundi bamaze imyaka igera kuri 6 mu buhungiro mbatinya guhunguka
turazi cyatumye muhunga kubwacu turabona ko atakigiharu abavyemera cyo kimwe nange nibana muri mwebwe Ano, twebwe tuhaba, twebwe tubayemo, twagomba tubatangari. Uwahunzi ntambara nta ntambara gihari mu Burundi. Uwahunzi byo guhiga na byamoko, nta byo guhiga na byamoko gihari mu. Uwahunze abatora, uko turabizi muri kahise ku Burundi, amatora yimirije hamwe habagu. Uwahunzi byo amatora yarahije.
Nubwo biruku umuyobozi serukira impunzi z'abarundi mu Rusenda Jimmy bishemeye, hari cyasabize intumwa za leta y'u Burundi. Zaje kubakangurira guhunguka.
Turifuza cyane n'ababyoshoboka. Twemerere muri twebwe agire bakeya abatatu batanu bangahe bazohashike hari hakurya mu Burundi. Hanyuma nabo batuzanire iyo nkuru mwatuzaniye. Batumenyeshe bati ni byo kuri twagenduye mu Burundi twasanze ari sawa.
Uyu munsi aba bakozi ba leta y'u Burundi biriwe mu nkambi ya Murongwe gukangurira impunzi nazo zaho gutahuka muri Republika ya Demokarasi ya Kongo habariwe impunzi z'abarundi zigera ku 44 Vedaste Gabo kugara jijwi rya Amerika muri senda mutara kivuye
turabaramukije bakunzi namwe banyonyi bijwi rya Amerika ntumbero kuronka amakuru y'imvaho kandi agezweho dushobora gusangiza n'abanywanyi bose ni ngombwa ko tubandanya gukorera hamwe mu kuronka amakuru yizewe kandi twosangiza abatwumva kubera iyo mvo ijwi rya Amerika ribasaba ko mubandanya kudushikiriza amakuru amafoto amavideo y'ibibera aho mutuye aho mukorera aho mwiga naho mugendera mudushikiriza n'ibindi byumviro n'ivyifuzo mufise byo dufasha kubandanya tubashikira kunyota y'ibibaragishinga mukoresheje urubuga rwa Facebook VOA radio yacu canke inomero yacu ya WhatsApp ikurikira agasaraba 1 2 0 2 4 4 1 9 9 3 1 ijwi rya Amerika ni radio yacu
Abajejwe indwara n'umutekano muri komine Matongo y'intara ya Kayanza iri mu buraruko bw'u Burundi bemeza ko abantu babiri bavugwa ko bari bitwaza ingoho biswe ku munsi wa kabiri inkuru y'umumenyesha makuru w'ijwi rya Amerika Eroge Wirika neza ari i Nairobi muri Kenya
Abishwe n'abantu bizina gaba gusa ku mafoto yatemberejwe ku mbuga nkoranyambaga byaboneka ko bakiri bato musanteri wa komine Matongo yemeje ko ari abantu babiri bishwe n'inzego zijejwe umutekano ubundi arakomereka ariko nsabyumva ariko yatubwiye ko ata amajwi canke ibindi bibazo bari butwishure ko bavuga ko ari umuvugizi w'ubushikiranganji bujejwe intwaro yo hagati mu gihugu n'umutekano ari bugira byinshi atangaza cyenkurikiye nawe nyene kwabaye nkuko yashinze gucisha make Mu butumwa bugufi yarungikiye amenyesha makuru bwanditse mu rurimi rw'Igifaransa yagize ati hasambuwe akarwa k'iterabwoba muri aka gatondo i Matongo mu ntara ya Kayanza bihevye abiri baricwa umwe arakomereka cyane uwundi nawe yongera arafatwa umwe mu bajejwe intwaro n'umupolisi bakomerekejwe na grenade yatewe n'ako karwi igihe habwo kozanyako Buramatari wa Kayanza Colonel Hamikisha hayo azwi kandi yafatwa nk'umwe mu bategetsi batimana makuru nawe nyene nta kintu kinini yashikirije muri make yabwiye bagenzi bacu bakorera mu raruko bw'igihugu ko abishwe bariko bagomba guhungabanya umutekano kandi bari basanzwe baronderwa kuva ku munsi w'Imana uheze yongeye ko bazananye ku ruhande rw'ishamba kimeza rya Kibira igice kitari gito cy'intara ya Kayanza cegamiye harimo na Matongo Colonel Cishahayo yahamagariye abanyagihugu kugumiza umutima mu nda ariko bakarikanura bakarya kara komite zijejwe umutekano mu gihe cyose bagize icyo bikeka umunyagihugu atashimye ku mwidondoro w'umenyekana yavuze uko byagenze n'ubaho mu gace yabo bantu beciwemo kazwi nko mu kigwati
hariho umugabo umwe aba ngaha mu kigwati yarazindutse mu mirima baca barahura abo bane nyine ngo nta nko bari bafise ngo baca bamubaza ngo hatugeze ngo ni hehe baca kuma bamanuka baza mu kigwati ko bagomba bashaka nyine nawe mugabo ubwo nyine acarabwira abari mu kigwati ati baba turababonye ngaba ayi chef de zone arabyuka ahita n'umupolisi bari bari kumwe ubwo nyine bashyize amaboko hejuru babiri undi umwe nawe yarafise grenade ashaka kuyikura mu kuguru aca arayibateye n'abasirikare bari ku iposition nyine ngaha bari bamaze gushika hepfo baca bararasa abo batatu bose babara Mugabo barimo bace bapfa
yongera ko kuwafashwe yari yemereye kwereka inzego z'umutekano n'abajejwe intwaro aho banyegeje inkoho ariko basatse barabura
umwe rero muri abo niwe atarashewe bace bafatisha intoki hanyuma niwe ariko arabazembageza ngo agiye kubereka iyo banyegeje inkoho n'ibiki mugabo ntazobazanye gusa bazanye amakoti ngo aho baraye niyo baje bazanye nyamakoti bari bafise
uruhande rw'ishamba kimeza rya Kibira buramatari bakayanza yavuze ko abo bishwe n'abagenzi babo bari bazananye rwegereye komine Bukeye iri mu ntara ya Muranza hagati na hagati mu gihugu cy'u Burundi Komisi ya gatanu ni ya gatandatu mu ndwi iheze abantu bitwaje ibirwanisho baturutse muri ico kibira nyene batanye mu mitwe n'abasirikare b'igihugu babiri barishwe hafatwa inkoho zitari nke amasasu n'ibindi bikoresho birimwo ibitanga umuyaga nkuba uturutse ku mishwarara y'izuba nk'uko twavyemerewe n'umukuru wa zone Rwansinda ahabereye uko gutana mu mitwe Venanzo Kira anavuga ko atazi umurwa bateye begamiye mu ntango z'ukwezi kw'icumi guheze muri ako gace nyene ka Kibira ahitwa Busangana muri komine Bukeye haguye umusirikare w'ipete rya Colonel n'umwe mu bamucungerera ubuzima mu gihe bahura n'akarwi k'abantu bitwaje ibirwanisho bariko barakizura umupfakazi yikekwa gukorana nako yarahagaritswe kugeza ubu nta murwa yitiriye ibitero ariko ishyamba rya Kibira ririmo imirwi myinshi y'abantu bitwaje ibirwanisho yama yakoze ibitero mu mihana yihegereye cyane cyane mu ntara za Cibitoke na Bubanza mu buraruko bushyira uburengero hamwe na Kayanza na Muranza muri yo harimo y'abanyarwanda nk'uko byemezwa n'abajeje intwaro hamwe n'inzego z'umutekano mbere bamwe mu baheruka gufatirwa muri iryo shamba igisirikare cy'u Burundi cyashikirije cy'u Rwanda kwa 19 ukwezi guheze bikaba byavuzwe ko ari abarwanyi b'umuhari FLN umwe mu irwanya leta y'u Rwanda Murundi mushikiza manza akizigenza wa Republika mu mezi heze yagirije bamwe mu banyepolitike nawo mashyirahamwe yigenga ko bari nyuma y'ibitero byagiye byibonekeza hirya no hino mu gihugu abigereranya n'iterabwoba. Sivesa Nyandwi yemeje ko ubutungane bwamaze kubasohorera intahe mpuzamakungu. Eroje uri kaneza Ijwi rya Amerika.
Banywanyi b'Ijwi rya Amerika, uretse kutwumvira ku mirongo ya FM, ku mirongo migufi ya shortwaves, kuri Facebook na internet mushobora kutwumva biciye ku matelefone yanyu ngendanwa. Kuba twumva muri Tanzania muhamagara ku nimero guteranya kabiri gatanu gatanu kane rimwe rimwe kabiri ubusa rimwe ubusa gatandatu icenda. Abatwumva muri Kenya namwe mugahamagara kuri guteranya kabiri gatanu kane kabiri ubusa gatanu kabiri icenda gatatu kabiri icenda kane. Kuri mwe mutwumva muherereye muri Amerika muhamagara kuri guteranya rimwe gatatu gatanu rimwe icenda 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 gatanu rimwe umunani gatanu. Ijwi rya Amerika ryongeye kubashimira kuba mudahengeshanya kuryumviriza. Ijwi rya Amerika ni radio yanyu.
Ikoraniro kwihindagurika ry'ibihe mu gisagara cya Glasgow muri Ecosse riko ritera risozera ibikorwa byaryo. Integuro y'ugwandiko rwari muri iryo koraniro rwasabye ejo kuwa gatatu ibihugu kwihutisha gushyira mu ngiro imigambi yo kugabanya imyuka mibi igiramira ibidukikije mu mwaka wa 2022, imyaka itatu imbere y'igihe cyari cyategekanijwe imbere yaho. Ni nyuma y'uko ibiharuro byerekanye ko kudatuma ubushuhe burenga degre imwe n'igice Celsius biri kure nk'ukwezi. Twavuganye na Professor Desire Ruragaragaza yigisha ivyerekeye ihindagurika ry'ibihe hamwe no guhangana n'ibiza ritera kuri kaminuza ya Glasgow Caledonian muri Ecosse ahariko habera iryo koraniro. Aravuga icyo yibaza ku nteguro y'ubwo rwandiko.
Integuro mu bisanzwe ntaho itandukanye n'izindi nteguro zaje imbere y'integuro y'uno munsi. Uri kuraraba uko bama bigenza urabona yuko atakintu kinini kigiye gushikwako. Impamvu nuko ibihugu byinshi ubu bimaze kumererwa nabi bikeneye imfashanyo yihuta yo guhangana n'ibi biza biguma bitera bishikira ibyo bihugu kubera ihindagurika ry'ibihe. Uri kuraraba rero ugasanga nkuko nabishikirije mu ndweze ugasanga amafaranga niho ashaka kuyatanga zijya miliyaridi zijyanye n'ibi by'ihindagurika ry'ibihe miliyaridi ijana ku mwaka nta gihugu na kimwe gishaka kuyatanga. Turetse ivyo uri kuraraba imvugo bakoresha muri iyi nteguro yabaye bazohava bashyira ko n'imikono yabo usanga imvugo yonyine nayo nyine ari imvugo umengo ni imvugo ya politiki gusa imvugo ataco igamije gushikako. Turarindiriye turabe turabe icyo bazotenda bagashikako kurwandiko rwa nyuma.
Muri icyo gihe ingaruka ziguma zibonekeza cyane cyane mu bihugu bidafite n'uburyo bwo guhangana nabyo ziryo hindagurika ry'ibihe bice mu bintu by'imyuzure ibintu by'ibihuhusi uruzuba. Ubwo rwandiko ari ikintu mwiteze naho gusohoka bagashyira ku mikono ko ari ikintu ngira kamaro kizoshobora kuba kugira ubushuhe ndiburenge iyo degree imwe n'igice Celsius ko umuntu arabye arabona ko atakintu komeye abanyepolitike bariho cyane cyane ibihugu by'ibihangange biri mu birunga ikinyuka mibi cyane igaramira ibidukikije nta gushaka umuntu arabye. Sinzi uko umwe mubibona kwa politike kugira hagire ikiko
ugushaka kwa politike uri kurabiraba bose umengo babitana ko cyane cyane ibihugu bisanzwe biri mu birungika ibyuka bitera ihindagurika ry'ibihe. Uravuze nk'igihugu cy'Ubushinwa, igihugu cy'Ubushinwa cyafashe ya mbere nico igihugu gikomeye cyane kirungika ibyuka byinshi mu kirere. Ukaraba igihugu cy'Urusiya, icyo gihugu cy'Urusiya nacyo nyene ni cyarungitse umuprezida wacu ngo agiserukire. Ukaraba ingene igihugu cy'Ubuhindi nacyo kimaze kuba igihugu cya kane cyangwa cya gatanu mu bihugu birungika ibyuka byinshi. Ugasanga nk'umu premier ministre wabo Modi yavuze yuko bibaza yuko bazogabanya ibyuka mu bihumbi 2030 mbere bakagerageza kubiheza cyane mu bihumbi 2070. Mbega abo bataje mubabona gute abandi bose babona gute? Ntubona yuko umengo ni ugushaka kwiyonkora mu byategezwa ko biri biraba canke uravye mundi wenyene nawe ivyo yavuze canke ivyo yiyumvira ko ibuhindi buzokora aho ucubona yuko nawe nyene umengo no gutega imisi n'umwe ariko arakora ikijanye n'icokogwa kugira ngo batangure kubifatira ingamba zikomeye cyane
muri make mu kurangiza ku bwanyu hari kizere mufise ko hari kizokogwa canke mubona imvugo zizobandanya uko mu gihe izo ngaruka zizobandanya gutekeza inganda no kugeramira abantu bose baba kuri yisi na cyane cyane ibigumi mu nzira y'amajambere nka Afrika
ikizere cyonyine ndagifise ku rwaruka urwaruka ruriko rurabona yuko isi igeramiwe urwaruka ruriko rurafata ya mbere kugira ngo rutere intambwe urwaruka mu myaka 20 nirwo ruzoba rukuze kandi nirwo ruzoba rufise mu minwe iyisi nibaza yuko nko mu myaka 20 ariho tuzatangura kubona ingene vya politike bihinduka bija mu bijanye n'ihindagurika ry'ibihe
murakoze professeur turabashimiye
murakoze namwe Fidele ku mijambo
Muri Isanga ni ikiganiro cy'izuri rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afrika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika.
Kindi mu ntara y'Muyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala Uganda.
Jende mugisagara cha Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Tuziheze uraritwe buri munsi saa 10.
Radio Ijwi d'Amerika i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda numwanya w'ikiganiro Amerikana kivuga ku byaranze Amerika muri kahise no mu bihe tugezemwo mateguriwe kandi mushikizwa na Thomas Kamirinde
Mwaramutse neza ku itariki ya 11 y'ukwezi kwa 11 1983 President Ronald Reagan yabaye umukuru w'igihugu cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika wa mbere na mbere wavugiye ijambo imbere y'inteko ishinga amategeko y'Ubuyapani nyuma y'intambara yari yarabushenye ikaze mu kiganiro Amerikana Umubano mwiza uri hagati y'Ubuyapani na Leta Zunze Ubumwe za Amerika wabanjirijwe n'intambara mbi ibihugu byombi byarwanye. Yatangiye ite yarangiye ite. Mu gitondo cyo ku itariki ya 7 y'ukwezi kwa 12 1941, Abayapani bagabye igitero gitunguranye ku cyambu cya gisirikari cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika cyitwa Pearl Harbor mu birwa bya Hawaii hagati mu nyanja ya Pasifika ni nko ku birometero 4000 uvuye mu mujyi wa Los Angeles uri mu burengerazuba bwa Amerika nkuko tubisanga ku rubuga rw'ububiko bw'inyandiko za guverinoma ya Amerika igitero cyahitanye kinakomerekeramo abanyamerika 3435 cyashenye cyangwa cyangiza indege za gisirikari 188 n'amato y'intambara 15 naho ku ruhande rw'abayapani abapfuye n'abakomeretse ntibageze no kwijana batakaje indege z'intambara 29 n'utwoganyanja duto duto dutanu Amerika yarahababariye cyane bukeye bwaho mu ijambo yagejeje ku bene gihugu arivugira imbere y'inteko ishinga amategeko imitwe yombi iteranye President Franklin Delano Roosevelt yisiri ya tariki y'igitero umunsi w'umuvumo le jour de l'infamie mu gifaransa the day of infamy mu cyongereza iki gitero cyatumye Amerika yinjira ku mugaragaro mu ntambara ya kabiri y'isi yose ibihugu byombi Leta Zunze Ubumwe za Amerika rero n'Ubuyapani byarwanye intambara ikaze cyane kugera mu 1945 ubwo Leta Zunze Ubumwe za Amerika yarashe intwaro za kirimbuzi bomba atomique mu gifaransa za mbere na mbere n'iza nyuma mu mateka kugeza ubu ku kindi gihugu Kuitarichi ya gatandatu yukwa munani ijumbi magana chenda na mirongo ine na gatanu igisasu kirimbuzi cya mbere cyaguye ku mujyi wa Hiroshima. Ako kanya mu kanya gato cyane cyahitanye abantu ibihumbi mirongo inani nk'uko tubisoma ku rubuga history.com rwazobereye mu by'amateka ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Hashize iminsi itatu ku itariki ya cyenda y'ukwa munani igihumbi magana cyenda na mirongo ine na gatanu bomba atomike ya kabiri yaguye ku mujyi wa Nagasaki ihitana abantu bagera ku bihumbi mirongo ine ako kanya. Ubwo kandi indege z'intambara za Amerika zari zimaze igihe zirasa ku Buyapani urubura rw'ibisasu bisanzwe. Byose byasenyaguye Ubuyapani ku buryo butangaje. Abahanga mu by'amateka ariko bemeza ko bomba atomike za Hiroshima na Nagasaki arizo zatumye Ubuyapani bushyira intwaro hasi bwemera ko butsinzwe nta yandi mananiza. Nyuma y'intambara, perezida wa mbere na mbere wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika wagiye gusura Ubuyapani ku mugaragaro ni Gerald Ford mu kwezi kwa cumi na kumwe igihumbi kimwe magana cyenda na mirongo irindwi na kane. Abakuru b'igihugu bamukurikiye ku butegetsi barindwi Jimmy Carter, Ronald Reagan, George H.W. Bush, Bill Clinton, George W. Bush, Barack Obama na Donald Trump nabo bose basuye Ubuyapani mu rwego rw'umubano wihariye w'ibihugu byombi bamwe ndetse inshuro zirenze imwe. Utarajyayo ni President Joe Biden. Ijwi rya Amerika. Ronald Reagan yabaye rero perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika wa gatatu wasuye Ubuyapani ku mugaragaro mu gihumbi magana cyenda na mirongo inani na gatatu. Nibwo rero yabaye uwa mbere wavugiye ijambo imbere y'Inteko Ishinga Amategeko y'Ubuyapani imitwe yombi iteranye ku itariki ya cumi n'imwe y'ukwa cumi na kumwe igihumbi magana cyenda na mirongo inani na gatatu, igisekuruza kimwe nyuma y'uko Leta Zunze Ubumwe za Amerika isenyaguye Ubuyapani mu ntambara ya kabiri y'isi yose. Mu ijambo rye Perezida Reagan yaravuze ati niyumvisha neza ishyano ry'ihungabana n'ububabare. Mu gihe maze ku isi habaye intambara enye, simvuga rero nka perezida gusa, ahubwo ndavuga nanone nk'umugabo ufite urugo, se w'abana na sekuru w'abandi. Inzozi zacu ni uko intwaro za kirimbuzi zicika burundu ku isi. Abashinga amateka b'Ubuyapani bamuhaye amashyi menshi menshi cyane nk'uko tubisoma ku rubuga rw'ibinyamakuru bitandukanye byo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika nka Politico cyangwa New York Times. Gusa rero ntaho intwaro za kirimbuzi zirajya, ahubwo ibihugu bitazifite nabyo bishaka kuzigira. Urugero na amakimbirane muhora mwumva mu makuru kuri radio yanyu Ijwi rya Amerika hagati ya Irani n'ibihugu by'ibihangange. Shuti zacu, ikiganiro Amerika na cyo uyu munsi nagihumurije mbashimiye rwose ko mwagiteza amatwi. Uwagira ikibazo cyangwa igitekerezo yakitugezaho, adresse ni radio yacu @gmail.com cyangwa se Facebook VOA radio yacu. Maze rero mugire umunsi mwiza, umunsi wa mwahoro. Mwari kumwe na Thomas Kamirindi, murakarama.
Iwanyu mu ntara
ni ikiganiro kibashikiriza amakuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'Abarundi ari muri Tanzania, mu Rwanda, muri Uganda no muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo.
Iwanyu mu ntara
na kajyo Ijwi rya Amerika ariho umunyagihugu ahaherereye ku Gatumba ni kambi kugira yagira abantu ko abayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose.
Iwanyu mu ntara ni cyanyu.
Tuyagire mwisanzuye ku Ijwi rya Amerika ni kuva ku wa mbere gushika ku wa gatanu, kuva izayinzwi gushika izayinzwi n'igice z'umutaga.
Iwanyu mu ntara.
Nzuti mwese mwakurikiranye ibi biganiro by'aka kanya haniho bigarukiye. Mugire umunsi mwiza, umunsi w'amahoro n'amahirwe. Mubandanya kumviriza radio yanyu Ijwi rya Amerika.
You've been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.